Turashimira ko mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22 mu Rwanda turi ku FM 104 bice bitatu z'ijwi rya Amerika bari Uganda mu karere ka Kisoro namwe mukatwumva tankomanzi kuri FM 88 n'ibice 9 ya radio ijwi riyobora ikaze makuru yo kuri no mugoroba mugiye gushikirizwa na Jodiane Nininahazi. Ingingo nkuru ziyagize igisirikare cy'u Burundi kivuga ko cigaruriye bimwe mu birindiro bikuru by'umugwi Red Tabara ugwanya ubutegetsi bwo mu Burundi.
Misoze miremire ya Uvira hari ndambara ya igisirikare cy'Abarundi kije guhinga opozisiyo yabo ikaba mu Red Tabara barwanye ahitwa mu Masango.
Uyu numwe manyagihugu wo muri groupement ya Kigoma territoire ya Uvira iri mu burasirazuba bwa Republika ya Demokarasi ya Congo. Hakurya y'u Burundi mu Rwanda, leta yasubiye gushiraho ayandi mabwirizwa mashasha yo kwirindikiza cha virusi ya corona nabyo twari bateguriye nayo muyagezeho ijya nino ku isi. Abahiritse ubutegetsi muri Burkina Faso bagabisha abahoze muri leta idonido ni mukanyi sase. Reka makuru yacu tuyahere ku mugabane wa Afrika mu gisata cha politika. Abasirikare bahiritse ubutegetsi bwa Burkina Faso nkuko nari ndabiciye ku masonga bagabisha abashikiranganji bahora muri leta yatembagajwe kudahirahira ngo bave ku murwa mukuru no kutaba intambamyi mu biganiro vy'ingene amatora yotunganywa. Ibindi bino nkuru tubaza mugenzi wacu Fidel Niyongabo.
Abasirikare bagize coup d'etat bakuye ku butegetsi Perezida Roch Kabore ku munsi wa mbere w'indwi bamwagirije ko yananiwe gutorera inyishu bwicanyi n'uruhagarara bitera vyongera mu gihugu biterwa n'abagwanyi b'abayisilamu. Batangaza ko bazoshikiriza ikirangaminsi ku vyerekeye kugarukana igihugu mu nzira yubahiriza ibwirizwa shingiro mu kiringo kigereranye. Yamara nta vyinshi bavuze ku migambi bafise ku bijanye n'ikiringo mfatakibanza. Umutegetsi w'umusirikare ayoboye igihugu muri iki gihe Lieutenant Colonel Henri Paul Damida yabonanye n'abari bagize leta ya Perezida Kabore uno munsi wa kane nguko bitangazwa n'umwe mu bahora abashikiranganji ba leta yahahora yari muri ivyo biganiro atashatse ku izina ryiwe ritangazwa. Henri Paul Damida yagabishije abahoze arabashikiranganji kutagira icyo bakora kugira bageramira abasirikare bafashe ubutegetsi canke kuja hanze y'umugwa mukuru. Yamara yamenyesheje ko yakira neza intererano iyo ariyo yose bashobora kuba bafise ku bijanye n'ikiringo fata kibanza. Bitegekanjwe kandi ko abasirikare bagize coup d'etat babonana n'abaserukira amashyirahamwe y'abakozi uno munsi kuwa kane. Ivyo biganiro bibaye imbere y'inama yihutirwa y'ibihugu bigize ishyirahamwe rijejwe gufashanya mu by'ubutunzi bw'ibihugu byo muri Afrika mu burengero CEDEAO itegekanijwe ku munsi wa gatanu kugira biganire ku kugene ivyo kwishura kuri coup d'etat yabaye ku munsi wa mbere.
Fidel Niyongabo urakenuye tukiri kuyavugwa ku mugabane wa Afrika. Ibihugu 15 birimwo Ubufaransa bisaba Mali kureka ingabo zidasanzwe za Denmark zikaguma muri ico gihugu. Leta yifata kibanza muri Mali yo ishimangira nyamara ko abo basirikare babwirizwa gukinjura. Ejo ni mukankusi nivyo aje kutubwira.
Byari nyuma yuko kuwa kabiri ministri w'ububanyi n'amahanga wa Denmark Jeppe Kofod avuze ko ingabo z'igihugu cye ziri muri Mali ku butumire bugaragara. Guverinoma ya Mali yavuze ko yatunguwe kubera ko icyemezo ku busabe bwa Denmark bwo mu kwezi kwa gatandatu mu bijyanye no kohereza abasirikare cyari kitarafatwa. Mu itangazo guverinoma ya Mali yagize iti ntacyo abategetsi bumvikanyeho mu byo kohereza abasirikare ba Denmark mu mutwe w'ingabo zidasanzwe Takuba. Byongeyeho ko Norvège, Portugal na Hongria bitegerejwe kwemererwa kandi ko byohereje abasirikare. Guverinoma ya Mali ku wa mbere w'iki cyumweru nibwo yasabye Denmark guhita ikura abasirikare bayo mu gihugu. Mu itangazo ibihugu 15 byavuze ko bibabajwe cyane nk'ibivugwa na guverinoma ya Mali ko abasirikare boherejwe na Denmark muri Takuba bitanyuze mu nzira nyazo zubahirije amategeko. Ibyo bihugu uko 15 byagize riti bakora hakurikijwe amategeko mpuzamahanga n'ay'igihugu mu buryo bwo gushyigikira ingabo za Mali mu rugamba rwazo zimazemo igihe zihanganye n'imitwe y'iterabwoba.
Ejo ni Mukankusi urakoze turacari ku mugabane wa Afrika abantu bagera ku 1500 barapfuye kubera gufungura nabi mu ntara ya Tigray mu buraruko bwa Ethiopia mu kiringo cy'amezi ane mu mwaka wa 2021 muri abo harimo abana bakiri bato barenga 350 nkuko bitangazwa na raporo nshasha y'ibiro bijejwe amagara y'abantu muri ako karere. Iyo raporo ibandanye ivuga ko ku gitigiri gitangazwa icese c'abantu barenga 5000 bapfuye bahitanywe n'inzara n'indwara bivuye ku ngwano iriko ibera mu gihugu. Umuyobozi w'ibiro bijejwe amagara y'abantu mu ntara ya Tigray ariwe Hagose Godefi yabwiye itorokanizo ry'amakuru yo muri Amerika AP ko ibitigiri by'abantu bapfa biriko biyongera bikomeye, harimo abantu bapfa bahitanywe n'indwara zoroshe kwikingira kubera atamiti ihari canke yataye igihe. Iyo raporo yiwe kandi ku vyatohoje yashizwe ahabona ku munsi wa gatatu ejo ikamenyesha ko abantu 5421 bemeje ko bapfuye mu ntara ya Tigray hagati y'ukwezi kw'indwi n'ukwezi kw'icumi mu mwaka uheze. Nivyo bitigiri vya mbere bishikirijwe kuva ingwano hagati y'inteko z'intara ya Tigray n'inteko za leta ya Ethiopia itanguye mu kwezi kw'icumi na rimwe ko mu mwaka w'2020. Amakuru atandukanye abagezeho ku ijwi rya Amerika mu yasanga kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com, adresse ya YouTube yacu, Instagram na Facebook ni VOA radio yacu. Mukanya duca twerekeza mu karere k'ibiyaga bigari tuhera ku gisata c'ubutungane. Igisata cy'ubutungane mu Rwanda kuri no wa kane ubushinjacaha bwagejeje imbere ya sentare y'ibanze ya Kagarama. Turi ku murwa mukuru w'u Rwanda i Kigali. Umugore yagirizwa kwica umwana w'imyaka itanu yitwa Akeza Elisi Rutiyomba. Nyakwigendera Elisi yari umwana w'umugabo w'uyu mugore. Ivya dosiye ya nyakwigendera rero Elisi tubaza mugenzi wacu Asumta Kaboyi yabidukurikiraniye.
Urupfu rwa Elisi ya Keza Rutiyomba rwavuzwe cyane ku mbuga nkoranyambaga mu minsi ishize. Abenshi bagaragaza uburyo uyu mwana yazize urupfu rw'amayobera kandi rubabaje. Kuva icyo gihe mukase w'uwo mwana Marie Chantal Mukanzabarushimana yatawe muri yombi. Kuri uyu wa kane ubushinjacyaha bwamugejeje imbere y'urukiko rw'ibanze rwa Kagarama bumusabira gufungwa by'agateganyo iminsi 30. Ubushinjacyaha bwagaragarije urukiko impamvu bushingiraho kugira ngo bwemeze ko Marie Chantal Mukanzabarushimana yagize uruhare mu rupfu rw'uyu mwana. Ubushinjacyaha bwavuze ko iperereza bumaze gukora kugeza ubu bwerekana ko Mukanzabarushimana Marie Chantal wataye Akeza mu kidomoro cya litiro 200 cyari kirimo amazi. Ubushinjacyaha bwasobanuye ko Mukanzabarushimana yabonye se wa Keza agiye ahita tuba umukozi kujya kugura amagi y'amanyarwanda n'utundi tuntu yarakeneye mu rugo. Bwemeza ko yarazi neza ko amagi y'amanyarwanda ataboneka hafi, bityo bikamuha umwanya uhagije wo kwivugana uyu mwana. Ubushinjacyaha bwavuze ko umukozi yagarutse mu rugo nyirabuja agahita agenda. Umwana muto wari usigaye mu rugo yasigaye arira abonye nyina agiye, bituma umukozi amuterura. Uyu mwana yaje kwiyanduza umukozi Nirere Oliva yagiye gushaka amazi yo kumukarabya muri cya kidomoro cya litiro 200 nibwo yabonye umurambo wa Keza. Ubushinjacyaha bwasobanuye ko umukozi yahise atabaza nyirabuja akoresheje telefoni ngendanwa ariko ntiyahita agaruka, ahubwo Mukanzabarushimana yahamagaye kuri telefone umugabo we amubwira ibibaye. Ise wa Keza yahise atabaza umuvandimwe utuye aho hafi aza kumukuramo n'ubwo yari yamaze kwitaba Imana. Ubushinjacyaha bwemeza ko umwana w'imyaka itanu aba amaze guca akenge ku buryo atakwishyira mu kidomora cy'amazi akireba. Ikindi bushingiraho kandi ngo iki kidomora cyasumbaga uyu mwana kandi nta hantu hagaragara yaba yaruriye kugira ngo ajyemo. Ubushinjacyaha bukanashingira kandi kuri raporo ya muganga yemeje ko umwana yishwe no kuroha nawe ya polisi yo igasobanura ko icyo kidomora cyari gikikijwe n'amajerekani menshi ku buryo byari kugora umwana kukigeraho anyuze muri ayo majerekani. Ubushinjacyaha bukagaragaza ko bushingiye no ku bimenyetso byakuwe mu batangabuhamya babusobanuriye ko umukozi Nirere Dative yatinze ashakisha ibyo nyirabuja yari yamutumye ku buryo yamaze iminota igera kuri 60 ataragaruka mu rugo. Ubushinjacyaha kandi bwanagaragaje ko abatangabuhamya bemeza ko uyu muryango wa Rutiyomba na Mukanzabarushimana Chantal Kabare wari usanzwe ufitanye amakimbirane ashingiye kubana Rutiyomba yaba yarabyaye hanze ubushinjacyaha bukagaragaza ko bushingiye kuri ibi bimenyetso busaba urukiko ko Marie Chantal Mukambarushimana yafungwa by'agateganyo iminsi 30 mu gihe iperereza rigikomeza kubera uruhare yagize mu rupfu rwa Keza ubushinjacyaha bugaragaza ko aramutse afunguwe yatoroka cyangwa se akazimanganya ibimenyetso urukiko rwahaye umwanya uregwa ngo yisobanure Marie Chantal Mukambarushimana yavuze ko atarewe wishyuye umwana yarabereye mu kase yemeza ko atatumye umukozi kure nk'uko ubushinjacyaha bubivuga ko ndetse amagi y'amanyarwanda yamutumye atabura nk'uko babivuga kuko yari asanzwe yagura Mukambarushimana ahamya ko umukozi ageze mu rugo yahise amuha akana gato naho Akeza agumana nabo yabwira urukiko ko we yahise ajya kwa muganga agasiga abana bose baraho yumvikanishije ko aho umukozi we amubwiriye ko Akeza yaguye mu kidomora yahise agaruka mu rugo nubwo yasanze byarangiye uyu mugore yavuze ko uyu mwana Akeza yarasanzwe akubagana ariko ku buryo nawe atakwemeza uko yageze muri kiriya kidomora yasabye urukiko ko yafungurwa kuko afite indwara zinyuranye akabasha kwivuza uwunganira madamu Mukanzambarushimana mana yagaragaje ko imvugo umushinjacyaha yazanye imbere y'urukiko zinyuranye n'izavugiye mu rwego rw'ubugenzacyaha yatanze ingero nk'izo ubushinjacyaha buvuga ko umukozi wari watumwe yamaze iminota igera kuri 50 kugira ngo Mukambarushimana abashe kunoza umugambi we nyamara ngo mu bugenzacyaha umukozi yavuze ko yamaze iminota 5 uyu mwunganizi asaba urukiko kurekura umukiriya we yemeza ko adashobora gutoroka kuko nta byangombwa by'inzira afite kandi ko ari ubwambere akurikiranywe w'ibyaha ubushinjacyaha buvuga ko abatoroka bada cha ku mipaka bityo kwa kwiye gukomeza gufungwa by'agateganyo urukiko rwanzuye ko ruzatanga umwanzuro warwo kwifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo ku itariki ya kabiri z'ukwezi kwa kabiri isa 9 Asumta Kaboyi ijwi rya Amerika ikigali
Asumta Kaboyi urakenuye ndakongeye ko Akeza Elise Rutiyomba nyakwigendera yamenyekanye cyane mu turimbo dutandukanye yasubiramwo tw'abahanzi bo mu Rwanda kaducisha ku mbuga ngurukana bumenya bifashijwemo n'abakunda uko yadusubiramwo nanabiciye ku masonga nk'itangura igisirikare cy'u Burundi kivuga ko cigaruriye bimwe mu birindiro bikuru by'abarwanyi b'umurwi urwanyi ubutegetsi bw'u Burundi Red Tabara muri groupement ya Kigoma n'iyabijomba ziri muri territoire ya Uvira iri mu buseruko bwa Republika Demokarasi ya Kongo ibindi kuri no nkuru na mugenzi wacu Vedaste Ngabo ari Uvira
Amakuru ijwi rya Amerika rikesha uhagarariye amashyirahamwe ashinzwe amahoro n'iterambere mu turere tw'imisozi miremire ya Uvira Joel na Munene avuga yuko igisirikare cy'u Burundi gifatikanyije na Mayimayi ya Kijangara na Gumino ya Colonel Shakanya Musaraba kiri mu migwano n'inyeshamba z'abarundi za Red Tabara muri lokalite ya Masango iri mu birometero birenga 60 n'umujyi wa Uvira
Misozi miremire Uvira hari ndambara ya igisirikare cy'abarundi kije guhinga opozisiyo yabo yitwa ngo ni Red Tabara barwanye ayitwa mu Masango iyo mirwano abaturage bahunze bagenda bamwe imwenda abandi baje mu misozi ya Uvira
None niki kihamya ko ari abasirikare b'u Burundi bari kugwana na Red Tabara muri iyo misozi
Ino yabo araboneka abantu bahuye nabo bavuga yuko ntibaje kugwanya abaturage cyangwa abamarimari bavuga yuko icyabazanye ni ukurwanya Red Tabara
Aya makuru y'iyi migwano hagati y'igisirikare cy'u Burundi n'inyeshamba za Red Tabara yemezwa kandi n'umuvugizi wa Red Tabara Patrick Nahimana
Ejo mu gatondo karikari jo mu 11 y'agatondo niho umugwo wabo waza barawuhagaritse rero barasa usubira inyuma maze gusubira inyuma waciye wicamwe imikibiri umuce umwe uguma ngaho uwundi muce umwe umanuka utombera mu mihana y'abanyagihugu bwana hitwa mu Masango ariko nawo nyene ingabo za Red Tabara abaye zarabangutse zirashika hakiri kare bacinjira muri iyo mihana y'abanyagihugu kuko abanyagihugu bari bamaze kuvayo ku mugoroba rero w'ejo masaha y'umugoroba twari bwa intambara zari bwahagarara ubu rero turasharindiriye bishobora gukomeza no munsi bikabandanya
uyu muvugizi wa Red Tabara avuga yuko igisirikare cy'u Burundi gifatikanyije n'abagwanyi ba Gumino batabavanye mu birindiro byabo biri mu Masango no mu Marimba
bose ni patuhari na wamu ni abuye ngoye abavish wamu abuye mtuavish inambari tu zara baate vinja muhana wamasango hariko zawa yabaki shikindani ukinga wazari tawa la zawa zawa ngosechare zira tawa
amashira mga societe civile yomuri uvira ashinja umuyobozi wa gumino koloneli Shakanya Musaraba gukorana n'igisirikare cy'u Burundi mu guteza intambara mu misozi miremire ya Uvira we arabihakana
kandi n'abantu bavuga mu gisirikare cy'u Burundi gifatikanyije na umwimba kambaze ndeka mu marima y'undi mahamufuka igisirikare cy'igihugu kera gufatikanya na umwimba n'ate polisi icyo kibazo ni ikibazo cyo kubazwa leta ya Kongo n'ikibazo cy'ibirizayo niyo izi urahundi kwambuka nda diplomasi yabo bafitanye nibo babizi rero bicara bavuga ngo mufatikanye n'igisirikare cy'Uburundi gifite kuvugana na leta ya Kongo bakinjira bagahita abanzi babo
kubera izi ntambara ziri kubera mu misozi ya Uvira hagati y'igisirikare cy'Uburundi n'inyeshamba za Regitabara harico abayobora amashyirahamwe ategamiye kuri leta asaba abaturage bo muri utu turere izi ntambara ziri kuberamo Joel na Munene ayoboye ihuriro ry'amashyirahamwe ashinzwe amahoro n'iterambere mu misozi miremire ya Uvira
abaserikari b'Uburundi bari mu masango barwanya Regitabara icyo twosaba abaturage b'iwacu nuko batimvanga mu mirwano y'u Burundi ufite imbaraga asinze Burundi
ntacyo leta ya Congo cyangwa se leta y'u Burundi baravuga kuri iyi mirwano iri kubera muri aka karere hagati y'igisirikare cy'u Burundi n'inyeshamba za Regitabara ariko sibwo bwa mbere igisirikare cy'u Burundi kigwanira muri teritwari ya Uvira n'inyeshamba za Regitabara no mu kwezi kwa kane ku mwaka wa 2020 baragwanye mu myaka yashize igisirikare cy'u Burundi cyagiye gihakana ko kitinje ku butaka bwa Congo ariko bikagaragara mu maraporo y'inzobere za Loni ku icyo gisirikare cyari muri Congo Vedas Ngabo ku bwaradijwe igihe Amerika Uvira mu ntara kivuye
Ijwi rya Amerika wa Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda tugaruke ku vya Burkina Faso gata abasirikare bagize kudeta muri ico gihugu mumvise ko bagabisha abahoze muri leta yuko batohirahira ngo bave ku murwa mukuru abo basirikare rero bakuye ku butegetsi president mu civile Roch Kabore bagirije leta yiwe ko yananiwe kubafata mu mugongo mu rugamba rwabo rwo kurwanya intagondwa zitira idini rya Islam zibandanya kubakora ko ibitero vyiha inkumbi mu gihugu ibiza kudeta muri Burkina Faso na karere Burkina Faso irimwo bisiguriki mugenzi wacu Fidel Niyongabo yatumye Jean-Marie Ntahimera yigisha itangazamakuru akongera kaba akwirikiranira na hagufi vya politiki ari Bamako ku murwa mukuru wa Mali yongera atumira na René Claude Niyonkuru akuri ubushakashatsi mu vyerekeye amategeko na politiki mu Bubiligi muri iki gihe akaba ari Bujumbura mu Burundi Jean-Marie Ntahimera ni watangura atanga insiguro kuri bino vya kudeta ya Burkina Faso
Ichama wazibuza kuri kudeta nuko dofika duka ya mbele wae mura karere mkudeta wae mbele 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 wae mbele 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 kari wakamika wakarele demokrati mko tiyo mba itarasha wa mshigura ko demokrati kwenche tiyo mba mbuko ali amatora kwenche mbele afika mba mba duko demokrati ya tere ali amatora kusa ali mbele maya chini wa mbele 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 aratozwa mugabo bashobora gutuma igisho bizabivo abanyeshuri bafise haba muri igisho byo nga kare atoyikwa no muri mali ye aho nombere ye yabayeho ndagireze no wakka ikiri muri transition kuko gari kodo yabaye yabaye muri mali nuko ntabwo yigire ubutegetsi bitari kure yatowe Ibrahim Keita hari ibanye n'ishi tanyo abantu mu cyari ko hari ngo bane muri kandi nanga bafite ikindi aba kikini n'ikindi
Ngo 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 ng
None Claude nawe kubgawe ubona ishyirahamwe se dawe ryari ryakoze akazi barishima kuba ryawamitse nk'intambara zari muri Sierra Leone na Liberia no kugerageza kugarukana umutekano na politique na demokrasi mu karere ko muri Afrika mu burengero. Aya makudeta ariko araba ari menshi muri ako karere ya nyuma kabare yituriko turavuga ya Burkina Faso yabaye ku munsi wa mbere. Byo babivuze ko akarere ka CDA ubu karengewe ikiye kiriko gituma aya makudeta aba urutavanako. Arashaka gutandukira n'ibindi bice byo mu karere ko muri Afrika mu burengero mu bibona gute?
Murakoze. Ibi biriko birabaza abaye muri Burkina Faso byabaye n'ahandi nk'uko mugenzi wanjye Jean Marie yabivuze. Birafatanye n'ibibazo usanga biri mu gihugu cyari cyo cyose. Mugabo jewe ndashaka tunasinzize tubifatire ingero zibiri. Ufatiye kuri byabaye muri Burkina Faso urashobora kwibwira uti mbo byabaye umbure byari umuntu ari kubyibaza. Mugabo ubishyize no mu karere biriko birabamo ukaraba no ku bindi bisanzwe biri kubera muri Afurika generally sigura ku ngero zitatu. Urugero rwa mbere urashobora kubitegera ufatiye kuko demokrasi ifashe muri Afurika no mu bindi bihugu bitari bike si muri Afurika gusa mugabo cyane cyane muri Afurika ko ariho turiko turavuga. Jean Marie yabivuze demokrasi irarengeye amatora yonyine, irarengeye uko intwaro ziba zarashyizweho kuva ngo zavuye mu matora zashyizweho hubahirije mu mategeko izo bita legitimite demokratike cyangwa legitimite juridike. Bakanazisuzuma navuga abanyagihugu n'abandi bantu barazisuzuma ziriko zirakora baravuga ubushobozi zifise mu gutorera umuti ibibazo biba bihari bishobora kuba ibibazo bihamaze igihe cyangwa ibibazo byadutse nk'ibi by'iterabwo ibibazo by'umutekano yanabitanze kw'akarorero. Ubirabye ku rugero rwa kabiri ibi bica binanishura igice cy'icyo kibazo cyanyu. Ibi byabaye muri Burkina Faso turashobora no kubirabira mu karere icyo gihugu kirimo. Ni igihugu aho dusanga inzego za gisirikare zaragiye ziragira uruhara mu z'intwaro. Mugabo ni n'igice cya Afurika muri ino minsi hari imyidogo myinshi abanyagihugu bavuga bati ibihugu ntibigifite ububasha bwo kwitunganiriza iby'intwaro z'ubutunzi hama harimo ikirenge ukuboko kw'ibindi bihugu barayidogera cyane Ubufaransa barayidogera cyane n'iryo shyirahamwe CEDEAO ariko muravuga ko ritari umuti. Rero hari ibibazo byinshi usanga byadutse hagati ya leta y'abanyagihugu hagati y'abanyepolitiki bavuga bati twebwe twabaye bande dusigaye dushoboye iki mu gihe uko ibintu bigenda mu gihugu tuza kubitegekwa n'amashyirahamwe mpuzamakungu nko muri Gine harabaye icyo kibazo bavuga bati igihe umuperezida yahahoye ariko barahunga bagibwira ishingiro CEDEAO ntacyo yavuze ntacyo yakoze ije gute mu gihe hahindutse intwaro. Rero CEDEAO mu bisanzwe yego n'ishyirahamwe rifasha mu gose igihe ryategereza gutora umuti nicyo gituma ubona ubu biriko biragorana. Icya nyuma rero dufatiye kuri icyo gihugu cya Burkina Faso nk'uko yagira ko ari igihugu aho igisirikare cyane kigira uruhara mu z'intwaro umuperezida yarayatembagajwe ni nka w'umuperezida w'umusivire wa kabiri abayeho kuri icyo gihugu ukiko bivuga rero ko mu nzego za gisirikare mu banyagihugu baracyafite icyizere barashobora ko igisirikare coba umuti mu gihe ibibazo byabaye nabi mu gihe banabaye imbarutso mu gisirikare bimaze iminsi biba ibibazo by'ubutunzi ibibazo by'imigambwe n'icyo biraba igisirikare rero gica gifata urwo ruhare.
Ariko Jean Marie Ntayimpera igisirikare kihashitse naho abanyagihugu bariko baragira iminsi mikuru bahimbaza abasirikare bafashe kudeta abasirikare nabo bashitse ku butegetsi hari aho baba bemeye ko bazasubiza ubutegetsi abasivili intwari y'igisivile mugamo mu nyuma ntibabikurikize urabona iriko biragorana nko muri Mali n'ahandi aho habaye amakudeta na za Guinee. Abasirikare niwo muti cyanke uburyo buzotogwa gute kugira ngo habe intwaro z'ukuri zitunganiriza abanyagihugu kugira ngo ibintu ntibishikiyo aho abanyagihugu batabariza ko abasirikare baza ku butegetsi
ko atambye kanwa ariko era cyo mu twita jadite cyuma ufikaye bakira ingufu ko ari n'indayo ko ari bo barinde kugwanya ashakira ki rero iri ba kugira ngo ndabaye ko bashobora gufata ibintu mu buryo bwo kugira ngo bakira bakabotunga
Rone Claude mugihe abasikare bariko bagira ayo makudeta muri ivyo bihugu bidogera amareta yahari y'igisivile ko atariko arakora ibishoboka byose ngo abafate mu mugongo mu rugamba rwo kugwanya abagwanyi b'abayislamu ingufu zabo zitera zikomera kubera inzego ziba zidakomeye n'izo umutekano n'umutekano bari mu ke muri ivyo bihugu abasikare bafashe ubutegetsi hari n'inyishu bazotorera icyo kibazo canke nabo bashitseho nabo bazosanga ngo rugamba rutoroshe rwo kugwanya izo ntagondwa z'abayislamu muri make
murakoze ntibyoroshe kumenya gusa umuntu abiravye je ndabibona uruhande rumwe uvuga uti kumbure ni umuti urugero rwa hagufi kandi ku gice kimwe cy'ibibazo harakenewe umuntu afata ibintu mu ntoke haravuzwe ibibazo byinshi nk'ejo bundi nini cyababaje abantu muri icyo gihugu hari igitero cyahitanye abasirikare benshi mu kuntu babasanga nta n'uburyo bari bafite nta n'ibyo kurya bari bafite rero umuntu ashobora kwibaza ati hari intwaro ya gisirikare yashobora gutorera umuti umwe n'ibyo bibazo bakagerageza kugaruka mu mutekano ikindi kibonekeza ni uko abariko baraza ku ntwaro haba muri Burkina Faso n'ahandi baracyari bato n'abantu bagifite inguvu bagifite kumburisha akajya gukora barashobora kugerageza unafatanije n'uko ari ibihugu usanga abanyagihugu bafise uwo muco wo kwita ibya politiki bikiyatuma rero umuntu yibaza ati kumbure abo basirikare nibanyerera abanyagihugu bazasubira babaremere babwire bati ibi birakorwa ntibikorwa aho urashobora no kujya kubona uruhara rw'amakuru mu rwego rw'urundi ruhande nabwo nta gihe na kimwe uko demokarasi itegekanijwe igisirikare kigera kiba umuti w'ibibazo bihari cyane cyane iyo mwene iyo ntwaro ije gutora umuti nk'uko nabivuze ibibazo bya hagufi mu rwego binyegeje ibindi bibazo birebire ibibazo by'uburyo bw'amafaranga ibibazo by'ukuntu ibibazo by'umutekano iterabwoba n'iki biriko biragwira ku isi aho usanga n'iyo ntwaro ibaje muri icyo gihugu itereza gufatanya n'amakungu gufatanya n'abandi bantu kenshi na kenshi rero nk'ubu urabona henshi baca bashyiraho ibihano mu gihe Burkina Faso itobiri kirakorana n'amakungu itobiri kirakoresha uburyo butanzwe n'amakungu ntabyo boshobora ku mbuga umuntu ashobora kuyaza ko batatse buri cyo baterera ariko umuti urama umuti w'igihe kirekire
murakoze cyane yari Jean Marie Ntayimpera yigisha ivyerekeye gutangaza amakuru akaba kandi ari umuntu akurikiranira hafi ivyerekeye politiki ari i Bamako muri Mali twari kumwe kandi na Rene Claude Niyonkuru agira ubushakashatsi mu bijanye n'amategeko na politiki akaba muri iki gihe ari i Bujumbura mu Burundi ndabashimiye cyane batumire kuri iki kiganiro murakoze
murakoze namwe
iwanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva iza indwi gushika iza indwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
Akano ngaro duce dusozera makuru twe twafitiye muri kano kanya dushimira abagizwe arabose ngo bayategure yongera bashikira ariko imbere yo guhana gahindukira ngene ndabaciriye ku masonga ino nkuru tuza kwashikiriza igice saha imwe ni minota 33 mu gihugu cy'u Burundi abategetsi bafite amakenga ko barwanya umuhari ADF urwanya leta ya Uganda bashobora kwinjira gushinga ibirindiro muri ico gihugu ku mugoroba wejo kwa gatatu mukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yakoranije babura matari abakuru mu gisirikare n'igipo izi mugihugu cyose kugira ngo bazitire hakiri kare iyo nkuru turaza kuyirambura makuru yacu ari imbere mwakoze kutwumviriza yakoze Dieudonné Cyubahiro yegeranije amajwi yacu akongera akabashikira ngaho kubwiwe bafatikanije na ingenieur John Walker Diane Nahazoma ari kumwe kuri micro ku izina rya bagenzi bacu tubike abantu twifuriza kubandanya muranirwa mu byo murimo byose naho ubutaha turasubira saa moya n'iminota 30 ku masaha yo mu Burundi no mu Rwanda
Radio, Radio, Yabai, Isubizo Chachu.